Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri studio 18 muri kumwe nanjye Edirwema ikaze mwese mu biganiro tubafitiye. Mu Burundi abaturage basenyewe n'imvura kugeza ubu ngo ntibarabona aho bakika umusaya.
Imvura iguye nuko rituguma duhagaze ko nimvira n'ubundi na nyatubuye basize koko twoguruka yonge yosubira kuguruka kubugira kabiri kagenda. Nituronka amahoro yo kuryama nta nabana tusaduguma duhagaze.
Uwo numwe mu Barundi batuye ahitwa mu Kanyosha aho ni Bujumbura baherutse guhura n'ikibazo cy'imvura nyinshi yabasenyeye amazu. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama y'abayobozi bakuru mu by'ubucuruzi ibera i Kigali ni mu kanya mugume ku maradiyo. Mbere ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, na makuru twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Amatohoza y'umushikiriza manza adasanzwe Robert Mueller nta vyemezo yaronse vyuko yaba President Donald Trump abamufashije kwiyamamaza nabo bakorana bakoranye n'Uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ivyavuye muri ayo matohoza cashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na William Barr, umushikiranganji w'ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko William Barr yashikirije ko iyo raporo iteza perezida. Yagize ati mu gihe iyi raporo iterekana ko perezida yakoze icyaha, nta cerekana kandi ko yera. Ivyo nivyo Barr yavuze yisunze ivyanditswe na Robert Mueller. Mula yaramaze amezi 22 atohoza nimba mu bihe byo kwiyamamaza President Trump yoba yarakoranye n'Uburusiya canke nimba yoba yararemereye ubutungane mu kurondera guhagarika ayo matohoza. Abashinga amateka bafise igihagararo muri Kongre ya Amerika baba bo ku ruhande rw'abademokrate hamwe na bamwe bo mu barepublikani bashigikiye Trump bamye basaba ko iyo raporo ishikirizwa ku mugaragaro ukwiri, ariko ntibiragaragara ko umushikiranganji Barr azo bikora. Iyi raporo ishitse mu gihe haboneka ugucanamwe gukomeye hagati y'abanyepolitike muri Amerika muri iki gihe, mu gihe kandi ibiharuro byerekana ko abanyamerika batari bake bashima uko Perezida Trump ariko arongora amabanga yiwe nuko yokongera gutorwa mu yindi manda. Ikintu cyose rero coboneka kwari kibi muri iyi raporo gishobora kuba imbarutso yotuma Trump atsindwa mu matora y'umwaka uza akava ku butegetsi atwaye manda imwe gusa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONI rivuga ko ibitigiri by'abafuye bose bahitanywe n'imvura ivanze n'igihusi cyiswe Idai mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubumanuko barenga amajana indwi. Abarenga amajana ane bafuye muri Mozambique, aho abariko barafasha mu bikorwa bibagora gufasha ibihumbi by'abantu bari ku butaka. Umushikiranganji wa Mozambique ajejwe ubutaka n'ibidukikije Celso Correira yavuze ko ibintu bitaraja mu buryo ariko ko bisumba uko byari bimeze kuva imbere. Yavuze ko abantu 1,500 bakiri mu masonga y'amazu abandi ku biti, kandi ko abashika 189,000 bamaze gushigwa mu makambi yabateshejwe izabo. Abategetsi muri Afghanistan bavuze jo kuwimana ko gutana mu mitwe barimo n'abatalibani mu manuko bw'intara ya Helmand kwahitanya abasirikare ba leta baharurwa mu macumi. Izo ntambara muri district ya Sangin zatanguye inyuma yaho ku munsi wa gatandatu abatalibani batereye ibirindiro bitari bike by'abasirikare ba leta. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi w'ubutegetsi bw'iyo ntara Omar Zwak yavuze ko ibyo bitero byahitanye byongera bikomeretsa abasirikare ba leta batari bake, ariko nta byinshi yashikirije. Nayo senatere Muhammad Hashim Alokozai avuka muri iyo district yabwiye Ijwi rya Amerika ko abatalibani bishe inteko 65 harimo abasirikare 38 ba leta ya Afghanistan, abandi 38 barakomereka. Perezida Ashraf Ghani yashikirije mu kwezi kwa mbere ko abasirikare barenga 45,000 ba Afghanistan bamaze kwicwa kuva ashikiriye ubutegetsi muri 2014. umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarashitse hano i Washington kurondera inguvu zo mufasha gutsinda amatora aho yiteze ko Perezida Donald Trump yemeza ko imisozi ya Golan yama yateye amatati yegukiye Israeli. Netanyahu akurikiranywa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa atekanya kubonana na Perezida Trump kuri uyu munsi wa mbere yongera asangire nawe ejo ku munsi wa kabiri. Trump yashikirije ku munsi wa kabiri ko ashobora kwemeza ko imisozi ya Golan yegukiye igihugu cya Israeli. Imisozi iri mu buraruko bushira ubuseruko ku rubibe Israeli gihana na Siriya yafashwe na Israeli iyambuye Siriya mu ntambara y'amazi iminsi itandatu yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu n'indwi yongera yomekwa kuri Israeli mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani na rimwe. Mu gihe Perezida Trump yovyemeza yoba ateye kubiri na politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'amakungu. Politike yemeza ko iyo misozi ya Golan yanyazwe n'igihugu cya Israeli.
Arakoze Alois Bigirimana, iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika, twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, aho ni ku mugoroba, naho mu gitondo twumvikana kuri metero 25, 31 na metero 41. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, naho ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio Yacu. Ikiganiro ni wanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Rwanda hateraniye inama nyafurika y'abayobozi b'ibigo byabi bya leta by'ubucuruzi n'ibifitanye isano nabwo ku mugabane wa Afrika. Iyo nama yanitabiriwe na bamwe mu bakuru b'ibihugu barimo Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Florent Nyansimbe. Ni inama igamije kwiga uburyo bateza imbere umusaruro n'ubukungu ku mugabane wa Afrika. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claveri mwiriwe neza, niyo nkuru. Yego. Iyi nama nkuko narimbivuza ahangaha, ahanini iteranije abayobozi b'ibigo bitandukanye ku mugabane wa Afrika, bariga iki? Pierre Claver ni yunguru. Reka twongere tuguhamagare telefone yawe, irumvikana nabi, ariko muri iyo nama yatangijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hari byavugiyemo cyane cyane ahamagara ibihugu bya Afrika gufatanya kugira ngo bagere ku iterambere rirambye.
Knowing and sharing the examples of those who have succeeded in Africa will help.
Kumenya no guhanana ivyumviro dufatiye kuba amaze gutera imbere muri Afrika bizodufasha kugira n'abakiri inyuma bagira intege. Gukorera hamwe mu gisata c'ubudandaji butagira imbibe n'uruja n'uruza rw'abantu nabyo bizogira ingaruka nyinshi nziza ku banyafrika bo muri kazoza, cyane cyane urwaruka. Guhindura ivyumviro vyoba bidusaba ikiguzi kinini, sinibaza, ahubwo turabishoboye, gusa bishobora kuba bigoye ariko tubigerageze. Icyo dukeneye imbere ya vyose ni ubudandaji butera imbere. Igisata c'abikorera utwabo n'inzego za leta babwirizwa gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo bahe inyigisho n'imyimenyerezo urwaruka kugira ngo rugire inguvu n'ubumenyi bwo guteza imbere ibisata by'amahinguriro, ubuhinga bwa none n'ibindi. Afrika yacu ni nini kandi iratunze, tubwirizwa kuyigira ya mbere muri vyose tugakora kandi tugahingura ibintu by'akamaro bikomeye kandi bikenewe ku isoko naho byo dutwara uburyo bwinshi.
Must aim to compete on quality, not just on cost.
Uwo ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda atangiza inama y'abayobozi b'ibigo bya leta by'ubucuruzi n'ibifitanye isano nabwo ku mugabane wa Afrika, inama iteraniye i Kigali mu Rwanda. Pierre Claveri niyo nkuru usibye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, hari n'abandi bakuru b'ibihugu batumiwe muri iyo nama, bo hari icyo bavugiye muri iyo nama?
Ntacu nka bose bavuze, ariko havuze cyane cyane abaserukira ano mashyirahamwe amahinguri hamwe n'ibigo bya leta muri Afurika, bavuga bati dukwiriye gushyira ingufu hamwe tugateza imbere Afurika, tukigisha ugwaruka mu mashuri ya kaminuza n'ahandi kugira ngo tumenyere gushyira hamwe ingufu, twongere dukore mu mahinguriro, byaba amahinguriro y'ibintu bifadika cyane ubuhinga bwa none, kugira ngo dushorere hanze ya Afurika aho ari aho banyaburaya cyangwa abandi bokobandanya bashoboye muri Afurika, kandi natwe muri Afurika dushoboye.
Pierre Claveri, niyo nkuru amakuru nabonye acicikana ku mbuga nkoranyambaga n'uko nanone Perezida w'u Rwanda yongeye gutunga igihugu cy'abaturanyi cya Uganda agatoki.
Ntabivuga atomura neza, ariko avuga cyane cyane yuko ibihugu bya Afurika byari bikwiye gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo biteze imbere ubutunzi, ko aho isigeze ataraho guterana amajambo canke gushaka gusubiza inyuma ubutunzi canke umutekano w'ikindi gihugu, ahubwo nyabona hari aho gushira hamwe mu karere ka Afurika y'ubuseruko mbere no muri Afurika nzima.
Iyo nama niyi minsi ibiri biteganyijwe ko irangira ku munsi w'ejo, hari icyo bifuza kuba bagezeho mbere yuko iyo nama irangira?
Ubu baracyari mu biganiro bikomeye, abatwara n'amashyirahamwe n'amahinguriro barahurira hamwe bagashikiriza ibyiyumviro byabo ku matema atandukanye, biteganyijwe ko izo nama izorangira ejo, ko bashobora kuba bafashe imyanzuro cyane cyane yo gushyira mu ngiro amasezerano yashyiriwe umukono hano i Kigali mu Rwanda yo guteza imbere soko rusange muri Afurika, aho abanyamitahe batembereza imitahe yabo bagatwara imitahe n'abantu bagatembera muri Afurika ta nkomanzi, ubudandaji butagira imipaka nk'uko babyita.
Pierre Claveri, niyo nkuru, urakoze cyane kuri iyo nkuru yawe, komeza uyikurikirane, uraza kuyitugezaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha.
Murakoze nawe.
Banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves, guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo. Mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi: 6640, 9470, 10170, 13630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuve mu Rwanda tunyarukire mu Burundi. Abayobozi muri Ministeri y'Ubutabera kuri uyu wa mbere basuye sentare na hinyuzwa ya Ntahangwa. Iyi ni imwe muri nshya ziherutse gushingwa. Kuri telefoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka. Impamvu y'uru ruzinduko ni iyihe?
impavu yo no rugendo rw'ubushikiranganje rw'ubutungane muri sentare ya ntaha imwe muzirikwa gushingwa mu gihugu nuko rw'ubushikiranganje wabuhagarariye muri iyo nama Arkade Harimana umunyamabanga ntegerezwa muri rw'ubushikiranganje yamenyesheje nuko rero bagiye gusaba abo bacamanza bashasha ariko bakora muri sentare nshasha nanyuzwa nuko botsimbataza ubutungane bwo kunywanisha kandi rero ngo bwigenga uwo rero umunyamabanga ntegerezwa mu bushikiranganje akaba yishu yabashikirije ko hakunze kuvugwa byinshi ku bushikiranganje ku butungane aho bamwe mbere bamwe baburega yuko ubwo bari ubutungane butangisha ibiturire mu Rwanda rero rwo guhimiriza abo bacamanza kugira ngo birinde icyo cyose cyo cyapfuza ubutungane bw'u Burundi.
Icyo kibazo se kuri wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi ibibera muri icyo gihugu kifashe gute mu kibona gute?
Gisata cy'ubutungane biravugwa kandi rimwe rimwe usanga aribyo nuko bamwe mu bacamanza usanga bajya ibiturire icyo rero n'umunyamabanga ntegerezwa mu bushikiranganje bw'ubutungane akivuze ko bakunda kucumva anavuga kandi yuko n'ikibano gishobora gutuma ubutungane buhengama aho usanga umucamanza aca urubanza akarucira ubutari afite uburenganzira bwo gutsinda urubanza ari yavuze ikibano yavuze no kuhara abantu usanga bakoresha amatelefone bimwe bita ikimenyane ugasanga babwira umucamanza ati ubwo rubanza ukaruca uko tutifuza kuruca hari icyo ubona aha mbere bikaboneka kenshi yuko iyo abacamanza baciye urubanza rubereye kenshi baca bahabwa bimwe no kwita mitasiyo kurungikwa gukorera kure y'imiryango yabo ukamenywa n'igihana rero uwo akora mu bushikiranganje bw'ubutungane Arkade Harimana akaba yibukije abacamanza ko ibyo bintu muvavanura nabyo bagaca urubereye batari ibiturire badaciye urwankunzi urwankonagore.
Evariste, nzi ko banyanka tukivuga ibyo bijyanye n'abacamanza ku mbuga nkoranyambaga ku isi hose ubu amakuru arimo kuvugwa najyanye n'abanyeshuri b'Abarundi bafunzwe abantu bakanenga abacamanza batatu bafashe icyo cyemezo cyo gufunga abana batarageza imyaka 18 babaziza ko ngo bacapye ku ifoto y'umukuru w'igihugu hari icyo ubutungane bwari bwabivugaho.
Icyo ntacyo ubutungane burakivuga ko twari twiteze ko tukibaza umushikiranganje w'ubutungane atarashika muri iyo nama ariko rero ubu iri kwiba mu mwiherero cibura aho umushikiranganje w'ubutungane cyangwa aho iyo nama iherera bakaduha uburenganzira bwo gusubira mu kiberamwo ubwo Rwanda turahava tukibaza twumve aho umushikiranganje w'ubutungane buhagaze.
Evariste, nzi ko banyanka urakoze cyane, komeza ukurikirana iyo nkuru urayitugezaho mu buryo burambuye makuru yacu ata.
Murakoze namwe.
Abanyagihugu bo muri zone Muyira ya komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura barasaba ko haba imyubakire igizweho muri ako karere. Ni mu gihe imvura iherutse kugwa ku wa kane yasenye amazu agira kuri 58, benshi mu bari bayatuyemo ubu ntibagira aho bakinga umusaya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Diane Ndonse i Bujumbura.
Amazu yononekaye kubera imvura imaze iminsi igwa muri komine Kanyosha y'intara ya Bujumbura. Amwe ariko arasanurwa, ayandi banyeneyo bavuga ko ataburyo bafise, ariko n'abasanuye bavuga ko badasinzira. Nzigira bajya Yudita numwe wo kumutumba Kavumu avuga ko aheze hafi indwi ararahagaze kugutinya ko imvura igaruka guhuhura ivyo yasanasanye.
Imvura iguye no kuri tuguma duhagaze ko nimvira n'ubundi na nyatubuye basize koko twoguruka yongeye yosubira kuguruka kubugira kabiri kagenda. Nituronka amahoro yo kuryama n'abana tusatuguma duhagaze. Kese urabona ko hakunda gucumuyaga muyaga ni mwinshi cyane. Banza ndabavyura bagahagarara kugira ntisubira kutugurukira ngo bahwe.
Aba banyagihugu bari mu inzu zabomotse basaba ko bafashwa kugira ngo bashobore gusanura.
Ni nk'abana indwi natwebwe kashobora nk'ahantu turara birateganya isoni akwiye nyene kudufasha nyene ntamatukubaka tukaronka handi hantu two n'imvura iguye mu ijo jenda jogumira cyane kose nkacogumira kubera nk'ikuntu igwa cyane nk'iyo mvura kandi iguye cyane twebwe amazi yose acaherera hariya mu nzu.
Bari bakwiye kuraba ingene bashobora kudufasha twebwe abantu inzu zacu zagurutse nk'urusengero rwashoboye kuguruka amaca tuba turafatisha amabuye icyo twagomba nuko hari nk'amwe ababishoboye bashobora kudufasha bakaduha nk'amabati natwe tugasubira tugasaka.
Muri rusange abanyagihugu ba hano bavuga ko bacungana n'imvura kugira ngo batore isuka bereke inzira amazi. ivyo umwe wese abikora imbere y'inzu yiwe gusa ariko yaguye ku munsi wa kane windwi iheze ari nayo yononye cyane yaguye mu ijoro abantu basinziriye
bari tujyanye hari mu ijoro mu masaha sita twari gufa kwa twasanze amazi urumva kubera imvovo yarateye amazi ruguru ishera manukana hama rero amazi acarusanga hariya mu nzu mu gatondo rero ageze mu masaha atatu inzu ishira senyuka ishigwa rero kuri iyo aho se urabona yari inzu
amazi si kubera abayabuza haca
abayabuza haca nyene kubera urabona inzu ni nyinshi kandi urumva ko byari no mu ijoro byari bigoye ngene umuntu yobyuka gusha iyo mvovo.
Komine Kanyosha igizwe n'imisozi ihanami igisagara cya Bujumbura. Inyuma y'ibiza byagiye biribonekeza biturutse ku mvura, abahinga babonye ko akwiye icibwa ry'imifurege hamwe n'itegwa ry'ibiti ku misozi kugira ngo bakinge inkukura. Ariko aha abanyagihugu bahaba babona ko ubwabo bonyene atabushobozi bafise bwo kubikora badafashwe mu mugongo n'intwaro.
Muri iki gihe gutera imbuto z'ibiti biragoye, keshi no kuzigura canke zikava mu zindi ntara bica bisaba uburyo bwo kuzikura muri zo ntara ziza nko ngaha kuri uyu musozi.
Habijejwe bozizana bakazishyira ngaha ama tukazitera kwebwe abanyagihugu ingufu zacu two twanga n'iza abanyagihugu nta kindi kindi.
Igwirirana ry'abantu kuri no mitumba ihanami igisagara cya Bujumbura hamwe n'ibura ry'amategeko agenga iyubakwa ry'amazu ni intambamyi nyamukuru yo gukinga ibiza bivuye ku mvura. Manirakiza Vianne ni ndongozi yo kugacimbira Kibuye isaba ko mu ntwaro bogira icyo bakoze
kubera yuko atacigwa no vuga kiriho ukwereka abanyagihugu ukuntu bakubaka baca bubaka mu kajagari wari wese afaho yubatse iyo hagize rero yuko umwe n'uwundi bashobora kuba bokanariza amazi bica bigorana kuko umwe usanga afite agatongo gato iyo hagize rero yuko umubwira ati reka duce imvovu icha bikunda kuzana imali ico kibazo mu ntwaro ndumva bogikemura kugira ngo itongo naho riba ry'umuntu mugabo mukubaka yubake bagirageje kubereka ingene bakubaka kugira ngo izo nkukora nazo nyezeza zirabahitana zihagarare ndibaza baberetse ukuntu bubaka neza byotuma izimvovu ziza ziratera abantu zibatwara byogabanuka.
Twibutse ko imvura nk'iyi haheza amezi abiri hitanye umuryango wose ku mutumba wa Sororezo uri muri no komine ya Kanyosha nyene. Munara Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Mugihe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya igitunu, muri Kenya barifuza ko baba bafite ubushobozi bwo kuvura abagera ku 600,000 mu mwaka wa 2023. Ni inkuru ya Eloge Wilikanes.
So mimi nimekuwa mtu wa sindano miezi mbili dawa. Sindano miezi mbili dawa mpaka 2005 ndo results zilirudi.
Uwo numugabo witwa Eliud Chichi inyuma yo kumenya yuko agwaye ingwara y'igituntu wasigura ko yaciye ati vyizigiro vya kazoza. Ico gihe nta miti yo kuvura canke gufufaza igituntu yari bwaboneke muri Kenya.
Kache ilipokuja sasa daktari ndo alinishtua musi akaniambia sina good news.
Ipima bimaze kuza bwa mbere muganga niwe yanciye intege ati nta nkuru nziza ngufitiye. Ndamubaza nti iyo nkuru mbi ni nyabaki na wati inkuru mbi nuko ufise igituntu kandi atamuti wacu uhari muri Kenya. Ndamubaza nti none tubigire gute na wati reka dusenge Imana gusa. Chichi yagwaye igituntu imyaka irenga 20 yose yageze haja mu mayira abiri kuko ha mu bitaro vy'abigenga n'ivya leta atana hamwe yabona yo kuri ubutabazi.
Kwenda tena labu kupima bado iko
hiyo. Twasubiye kuja kupimisha dusanga nta cahindutse nsubira kuja kunshinge bushasha. Jewe nabaye umuntu wo guterwa inshinga meza birabiri hanyuma nkaja kubinini gushika mu 2005 niho ibipimo vyagaruka. Bije vyerekanye bw'igituntu canje ubwoko butatu bw'imiti bwose ataco bukibwiye. Mu nyuma hamaze kuboneka ubushakashatsi buhagije Chichi havuye aronswe imiti mbere agera hakira Burundi. Mugabe igituntu yamanye imyaka myinshi uretse ko cyatu natakaza utwiwe mu kwivuza igihe kirekire atanashoboye gukora canononye amahaha yiwe ubu ntashobora guhema neza. Ariko muri kino gihe abagwayi b'igituntu muri Kenya barafite ico bishimira iruhande y'ubushakashatsi bwateye imbere. Joana Diambo numwe mu bagwayi bakiri ku miti.
Leta limetusaidia sana.
Leta yadufashije cyane kuko twivuza ku buntu. Iyo tuba turihishwa nibaza ko abantu benshi bopfuye. Margarita Mugayi nawe mwishira hamwe ya murefuri hani ya magara meza ku rwego rwa Afrika byashinzwe mu 1957 asanga gushika uyu munsi hakira abantu banyegeza ko bagwaye igituntu. Amenyesha ko benshi iyo ngwara isa n'ibatera isoni kubera muri rusange ibiyumvira ko umugwayi w'igituntu ategerezwa kuba nagendana n'umugera wa sida.
Iyo imekuwa kweli changamoto kubwa kwa sababu ukiangalia
Iyo yabaye intambamye cyangwa ikibazo gikomeye uravye impamvu nyinshi zituma abantu bataje kwipimisha igituntu ni burya bwoba bagira bati ninasanga ndagifise nzoba mfise na sida urumva harako kantu kameze nk'iceyi nico gituma tuvuga ko hari abagwayi tutazi kubera abantu badashaka kuja habona ubushyanganje bw'amagara y'abantu muri Kenya buvuga ko umugambi bwatanguje uzoshika mu 2023 wo kugwanya igituntu bwiteze gupima no kuronza imiti hafi abagwayi 1600.
This is in line with His Excellency President Uhuru Kenyatta's commitment.
Ibi biri mu murongo w'ibyo nyakubahwa Uhuru Kenyatta yiyemeje mu gutuza igituntu butakigaruka muri kino gihugu. Yiyemeje n'imiburiburi ko dutegerezwa gupima no kuvura 5,597 bigwaye igituntu gushika mu mwaka w'2023. Ubwo bushiranganje busigura ko indwara y'igituntu iri muri zitanu za mbere zica abantu benshi muri Kenya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itahamagara y'abantu BMS naryo rimenyesha kuko umwaka utashe abantu barenga umuliyoni n'igice bapfa bahitanywe n'indwara y'igituntu ku isi yose. Eroje Urika neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Naho mu Rwanda mu kibaya cya Bugarama haravugwa ikibazo cy'ubuharike. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Mwese nyine yaguharitse wabigenzu tukuma nyine mu rugo n'abana tukwicara nyine tukarekera mwese wabigenzu abagabo
uwo ni madame Nyirampora yunzi Alfonsina utuye aha mu kibaya cya Bugarama aradutekerereza ingorane ahura nazo zo kurera abana batandatu wenyine umugabo bababyaranye ntacyo amwunganiraho suko bababyaranye adahari ahubwo yamuharitse undi mugore nawe bamaze kubyara n'abandi bantu umunani
undi we wafitanye bangahe
bitanye umunani
ubuyobozi se bubivuga aho iki kuri cyo kijyanye no n'inshingano ze
afite kubyemera ariko nanabikora ubuyobozi bukamufata akabyemera nabikora kaguma nyine mu rugo nanyine wabona bikurenze ugafata abana kaguma no mu nzu ukabagaburira ukajya ubahingira ukagura n'imyenda yabo nyine basi
iki si ikibazo yisangije ariko kuko aha mu Bugarama guhari kabisa n'ibyabaye umuco w'abahatuye nk'uko aba bagenzi be bandi babivuga.
Hano mu Bugarama nta mugabo atunga umugore umwe, nta n'ugukunda guhahira umugore atari umwe kwijana, umugore acukwe umugabo agacukwe ahubwo bagahura mukubita.
Nta munyabugarama mushobora kuzana ugushakaho ngo mubyarane gatanu gatandatu ataraguta mu nzu ngagenda.
Iyo mubyaranye imbyara icumi kamufite abana arareba akavuga ati nguyu ntabwo akiri umugore ahubwo reka nishakire undi, ubwo agafata wa mutungo mwahahanye akawujyana hanze.
Abubatsi ngo aha mu Bugarama ntibavuga rumwe ku ntandaro y'ubu buharike. Abagore baratunga abagabo agatoki kuko utihanganira ubukene, abagabo nabo bakabashinja kutabubaha bitwaje ihame ry'uburinganire.
Hari ijambo ryakoreshejwe nabi ati niri uburinganire, hari uburyo abadamu bakoresha iryo jambo nabi umugabo runaka yavuga ati none siko ibintu twabugiye namye gutya kubera iki wanyuranyije nibyo kwapanze mu rugo ati pima noneho baduhaye uburenganzira nuvuga gato ati barazana abayobozi bakujyane. Umugabo utihangana ahita nyina anyura muri iyo nzira yo kugira gute guharika.
Umugabo ashobora kubona mu rugo afite imibereho mike kavuga ntese watuye umugore akigendera ku mugore ufite urufaranga akansasira neza kandi hategeze kwa mugore bafitanye abana batanu babyaranye bagomba kureba.
Aba yamuharitse amushaka amafaranga gutya kashi iyo amafaranga ashize wawundi muto nawe aramutse akajya kuwunda akajya kuwundi ni ibiri mu Bugarama.
Intandaro aho yabituruka hose ariko ingaruka zo ni nyinshi mu miryango igaragaramo iki kibazo ku isonga imibereho mibi y'abana bavuka muri ubwo buryo. Ibi kandi ngo bishobora no kuzana amakimbirane yo mu miryango.
Ubwo abana bazaza babaza wa mugabo nibagera kuri wa mugore mukuru atikoresha no kumusoza batiswa se ntiyabahahiye amasamu nimugende mujye kwakisa abasamu nibagera aho ngaho usanga abana bitanye ba mwana basubiranyemo no gutemagurana biraje.
Ubu nkanje afite abana barindwi, muri abo bana barindwi ntawe uzi umwenda wase, ntawe uzi n'uruboyibu rwase, kandi afite urutoki aravunura akagira gute akajyana ko kabari. Ubwo rongo kuri iki gihe ntaba nabonye uduteke ngo nze shabike wa mwana buzi umwenda, wa mwana buzi kayi, wa mwana buzi karamu, wa mwana buzi kweta ajyana ku cyumba ahubwo ati mwicara hasi.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko icyo kibazo cy'ubuharike cyahagurukiwe. Uyu ni Bwana Nsigaye Emmanuel, umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage.
Nibo umugabo abengutse ku mukobwa akumva agomba kuza kumuhari ku rugo kuza gusenya urugo yubatse yarasezeranye, ntabwo bigeze batandukanya na mu nzira zemewe n'amategeko. Ubundi natwe nk'ubuyobozi dufite inshingano zo kurengera umuryango, ntabwo tugomba gukomeza kwemera ko iyo miryango ibaho. Icyo turi kugikoranaho n'abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ndetse n'abayobozi kugera ku rwego rw'umudugudu ko tutagomba kongera kwemera imiryango nk'iyo ngiyo tuyemerere ko abantu nk'abo ngo baza gusenya imiryango yari yubatswe kandi iyo miryango itegeze itandukana.
Uretse ingaruka zishingiye ku mibereho mibi ituruka ku kutabona ibyangombwa nkenerwa mu muryango, mu ndorerwamo y'ubutegetsi, ubuharike buranateza izindi ingaruka zijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage. Nk'umurenge wa Bugarama bwawo uri mwifite ubuso buto mu karere ka Rusizi, ariko kandi ukaba mwifite abaturage benshi n'abarenga 31,000, ahabarurwa abarenga 270 ku kilometero kare kimwe. Demistocre Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, na Mukbil wagiranije aya makuru. Mwari kumwe nanjye Edir Guema. Ciao ciao.
VOA Afrique, dites-le à un